Iyi mumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti mutangu inondwe nshasha muri kumwe natwe muri studio 18 ijwi rya Amerika risamirani Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na Joe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vyino mwanya
kubera n'abana bararara ubusa ukabajyamikisha inkoni none wumva bazoba baraye ubusa wabuze n'ikiro cy'ubufu uronka yo kuza kwandikwa muri komine murabona yuko n'umuntu ashobora kwiruka n'ukwezi kose atani igihumbi araronka
uyu numwe mu banyagihugu mu ntara ya Bubanza I Burundi avuga ko ubukene bwugarije imiryango buzotuma ikiringo ntabanduka cy'umwaka umwe umukuru w'igihugu cy'u Burundi yahaye imiryango ibana itanditswe mu mategeko kugira ngo yandikishe izoba itaragishika ko iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu ariko imbere yuko ndababwire yavugwa makambi no mu ntara zitandukanye mbanze ndababwire muri make ko abategetsi bo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamenyesha kumenyesha makuru umunyamerika yikorera ku giti ciwe yari yanyuruje n'abarwanyi baba mayimayi aho yari mu ishamba ry'ibikoko yabohojwe n'abasirikare bico gihugu kandi akiri muzima abarwanyi baba mayimayi simba bari banyuruje umenyesha makuru Lisa Display hamwe n'abandi bakozi bakora mu ishamba ry'ibikoko ryahitwa Okapi mu ndwi heze riri hafi gisagara camo Mambasa mu ntunge mu buseruko bwa Kongo amakuru y'ingene banyurujwe n'uburyo barokowe ntiyatangajwe ariko abategetsi mu gisirikare bavuga ko batanu muri abo bakozi bariko barafasha muri urwo rugamba bishwe Imirima zindwi itongora intara ya Colombie Britannique mu burengero bwa Canada yatumye abantu bagera ku 37,000 bata ingo zabo mu mpera zino ndwi irangiye uwo muriro wiyongereye inguvu bivanye n'imiyaga myinshi irangwa muri ako karere watumye abategetsi bafata ingingo yo kwimura abantu 11,000 bo mu gisagara cyose cha Williams Lake abategetsi muri ako karere bakavuga ko abazimye abashika ku 3,000 haribo bari ku kivi 145 muri bo bakaba baje baturuka mu zindi ntara za Canada kugira ngo basahirize kajugujugu yari kwirafasha muri ibyo bikorwa byo kuzimya yarakorotse umudereva wayo warakomereka ariko ngo bidakabije ubu akaba ariko aravugwa nk'uko bishikirizwa n'umuvugizi w'igisata kijeje kurwanya iyo miriro mu gihugu cya Canada Tugaruke muri Kongo abantu 27 bapfuye abandi 54 baraburwa irengero ryabo nyuma yaho ubwato barimwe bwibiye mu ruzi Kasai mu manuko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo amakuru yatanzwe kuri no w'Imana n'abategetsi muri ako karere avuga ko ubwo bwato bwibiye mu ijoro ryo kuwa kane rishu wa gatanu kandi ko benshi mu bapfuye barabanyeshuri bari bagiye mu buruhuko iryo sanganya ryatewe no gupakira abantu murengera hamwe n'akaburegwe k'abadereva b'ubwo bwato nk'uko vyemejwe na buramatari w'iyo ntara Radio ya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3 Mushobora kandi kumva iganiro vyacu bitandukanye muciye ku rubuga rwa internet yacu arigo wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe ikiganiro cacu tuwigihere mu yavugwa mu by'umutekano abantu ndwi barakomeretse mu ijoro ryo kuri no w'Imana muri zone bwiza ya commune Mukaza mu gisagara ca Bujumbura I Burundi ivyo bikaba byemezwa n'umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi Pierre Nkurikiye havuga ko abo bantu bari mu kabare ko kwibarabara rya kabiri bategwa grenade n'umuntu ataramenyekana bamwe mu bari muri ubwo bunwero co kimwe n'ababa hafi bakavuga ko abakomeretse bagera kuri 15 muri bo batanu bakaba bababaye cyane. Bavuga kandi ko abate yo grenade bari mu modokari yo mu bwoko bwa Probox itagira impariki plaque mu Gifaransa. Uwate yo grenade yaciye yiruka, ariko mu nyuma igipolisi kikemeza ko iyo modoka yafashwe ikaba iri mu minwe yacu. Abanyagihugu ngaho mu bwiza basaba ko leta yo baronse umuyaga nkuba, kuko abate yo grenade bikinze agahumbezi. Basaba kandi ko n'umutekano wabo wocungegwa bikwiriye. Yo grenade yarayitewe ikurikiye yaheruka gutegwa aho nyene mu bwiza kwibarabara rya kane hafi y'ibiro vya zone, ikomeretsa abapolisi batatu nkuko vyemejwe n'umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi. Ino nkuru tuyikesha umunyamakuru wacu Bujumbura Evariste Nzikobanyanka. Intumwa zidasanzwe ziserukira ibiro by'umuhuza w'abarundi ziriko ziragendera ikambi y'impunzi z'abarundi nduta mu gihugu cya Tanzania, zaherekejwe n'abaserukira ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika n'abandi bashitsi biteka. Mu by'impunzi zateguye gushikiriza abo bashitsi harimo kumenya aho ibiganiro bigeze kugira ngo bitegurire guhunguka. Umunyamakuru wacu Yarusha Pierre Claver niyo nkuru yavuganye na zimwe mu mpunzi z'abarundi baba ngaho induta, maze adutegura ino nkuru.
Isaha zitanu z'agatondo mu masaha yo muri Tanzania kuri uyu wa mbere ni izo ntumwa zitandukanye zari zishitse mu ikambi y'impunzi z'abarundi induta muri ico gihugu ca Tanzania. Ni intumwa ziserukira ibiro vy'umuhuza matatu y'abarundi Benjamin Mkapa, abaserukishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika, ubuserukira igihugu ca Kenya mu Burundi, ambasaderi w'igihugu c'u Buganda muri Afrika y'ubuseruko, hamwe n'ubuserukira igihugu ca Tanzania cakiriye izo mpunzi. Vyari bitekanijwe ko n'abaserukira ubumwe bwa Buraya baba bari kumwe, ariko izo mpunzi zabwiwe ko vyabagoye bakaguma I Dar es Salaam ku mugwa mukuru. Kubera impunzi ari nyinshi zirenga 126 ziri muri iyo kambi y'induta, izo ntumwa zashimye kubonana n'abaserukira bo Barundi imbere yuko iyo nama yari irindiranywe igishika n'impunzi itangura. Ijwi rya Amerika ryashoboye kuvugana n'umwe mu baserukiye. Mu myitwarariko yabo harimo kumenya aho amatata azoherera ngo bataye mu gihugu c'amavukiro.
Cya mbere yaza kubaza ku bijyanye byatangiriye yanteze imyeri ya Rusya aho byo babigenze, ubaze icyuma cyarabigindije kuba ubu bitarahera, ubaze n'icyo usabwa kugira bihere. Bite kabiri yaza kumubwira yuko umuntu wese yopanga ibiganiro ukaza kujyanana n'abapolisi iyo apiteni abonye ishusho rya kinyamabanga mukuru wa EAC, yaza kubabwira yuko bagategekanya gufata ibihano uwo wese yakoze icyaha wiganiye akayikumira. Igira gatatu kubera ko impunzi zisanzwe ziri hafi y'umupaka, yamusaba yuko yokwigizwayo ikajyanwa kure y'umupaka, cyane zikajyanwa mu bindi bihugu byaba byifite izo mpunzi. Igira kane ya kuzivanwa yuko aba bantu bariko bariyandikisha basaje uburenganzira bwo guhunga n'ubwo guhunguka, umwe wese ufite ahunze akizi ubona rero ko ishyira hunze cyaheze atari nta kibazo. Ni ukuri nshaka gutaha ni uburenganzira bw'umwe wese tuyaza ku mucyaro, ushaka gutaha atiriwe ko acyahe nubwo ushaka kuguma ngaha nawe bamwubahirize avuye ngaha nta kibazo.
Ikindi izo mpunzi zateguye kubwira abo bashitsi biteka ni ikibazo cy'umutekano muke, aho hari impunzi zitari munsi ya 10 zimaze kwicwa n'abantu batazwi kandi mu buryo budasiguritse mu mezi atatu aheze. N'ikibazo c'inzara naco n'igisigara inyuma kubera imfungurwa zagabanijwe.
Yavugana ku kibazo cy'umutekano wo ngaha mu nkambi ko Tanzania kuyoza abapolisi cyangwa abasirikare bashinzwe umutekano w'inkambi, bivanye n'uko hari abantu basohoka inkambi bagenda bagaruka bajya i Burundi, biboneka yuko bashobora gushyira imbona ya perezida kugirana n'abantu cyanyuma tuza gushimira leta ya Tanzania yo yasabye ubuhungiro kuva mu 2013 cyane iyo miti dusangira Burundi. Abantu bariho aho mu gukora ubusa kuko benshi baba bagiye gusenya icyatsi cy'ingaha cyarabaye indambi. Aye buga hariho n'abafatwe mabagiye kuyibahise ntawo ibyo ntawo biharira buga ku byo biba igituma biba isosari ibirane yiwe misiyaje ko n'ibyo bisaba n'ifungurwa buri mwanya buri mwanya. Rero hajya bahakora mu nda kandi kubaho n'igifungura umuntu abyo icyafungiye usanga yiyibutse kuyiba afashe nawe akatamugira nabi. Ni ikibazo cy'imfungurwa kirimwo kuko turi mu bitenge umutekano muke, imfungurwa ko zigenda ziragabanuka abantu bashobora gusohoka inkambi ashaka uruhushya basanga benshi baragiye gufungwa kuko gusohoka inkambi utegerezwa kuba ufite uruhushya kandi nabo gatanga bagiye kuba nyine batafite ubuzima rikaca bituma tubana nayo n'abatanzania kandi twa gitanze tubanye neza niba bivanye n'inzara abantu bakabura abatoka bajya mu mirima y'abantu kuyiba gutanga na byo kuko birasinya abantu bari kubara
gucika ubu kubera inama ikibandanya ntiturashobora kumenya ubutumwa abo bashitsi bashiriye impunzi z'abarundi ico bikoze n'ijyambere ntumwa nk'izo zigendera amakambi y'impunzi z'abarundi gusa uburundi buramaze kurunga iki ntumwa zitandukanye zari zirongowe n'umushikiranganji w'intoragati mu gihugu zahereye mu ikambi ya Nakival mu gihugu c'Uganda hari mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka. Pierre Claver n'inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver. Niyo nkuru amakuru dukesha bamwe mu mpunzi bari mu ikambi ya Rusenda muri Congo nuko hariho abahava batahuka. Iyo nkuru rero nahita remezwa n'impande zose tukemera kuza turabatohoreza ahigeze gutyo tukababwira uko ibintu bimeze. Dutandukire ayavugwa mu ntara nayo. Ikiringo catanzwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi cuko uyu mwaka uhera imiryango yose yubatse imbere y'amategeko gishobora kutubahirizwa na bose mu ntara zitandukanye. Akarorero ni imwe mu miryango yo mu ntara ya Bubanza yemeza ko kuronka amafaranga asabwa kugira ngo bashobore kwiyandikisha bisa nko kuronka umuzi w'ibuye. Umunyamakuru wacu Bubanza Diane Ndonse ni watubwira byinshi kuri ino nkuru.
Imwe mu miryango yifuza kubaka imbere y'amategeko yo ku mutumba wa Gahongore muri komine Bubanza isaba bajeje intwaro kuborohereza bagasezerana atagisabwe. Aha ni mu gihe bavuga ko basabwa amafaranga ashika 600,000 y'intererano zitandukanye z'ibikorwa by'iterambere bisanzwe biriko birakoregwa muri iyo ntara. Muri ayo harayo kubaka ibiro by'umukuru w'umutumba, ayo kubaka ikibuga cy'umupira w'amaguru hamwe nayo muri komine. Aha rero iyi miryango yifuza kubaka imbere y'amategeko ibona ko uyu mwaka ushobora kurangira batararonka ayo mafaranga kugira ngo bashobore kubahiriza itegeko ry'umukuru w'igihugu.
Kubera n'abana bararara ubusa ukabajyamikisha inkoni, none wumva bazaba baraye ubusa wabuze n'ikiro cy'ubufu uronka yo kuza kwandikwa mu ikomine. Twebwe nico twosaba leta rero yuko yodufasha tukandikwa hama natwe tukabana biciye mu mategeko mugaba bakareka kudusaba ayo mahera ataho twoyakura.
Ni kuvuga uyu mwaka rero ushobora guhera mutayarose.
Umwaka urashobora guhera tayo turonse kubera ubu murabona ni mu bihe by'inzara. Murabona yuko n'umuntu ashobora kwiruka n'ukwezi kose atani igihumbi araronka. Ugiye kuyitasha ukaronka icyo 1,500 kiro cy'ubufu ni 1,500 nyene. Ucutaho kwenye rutanye cha kiro cy'ubufu mu ishashi ugahitwa umugore asoroma ibisombe bitagira n'umunyo bagaca bafungura, none wumva uzobura n'umunyo w'ijana ucuronka amafaranga yo kuza kwandikwa mu ikomine.
Urumva ngiye nkorera 2,500 ku munsi nko bumvuye kuyitasha nca ndayahuza ni kiro cy'ubufu. Kakaba kampanye kimwe nagire ntumbere ntikinkundira kuboneka mpuza no munsi w'ijoro duhura n'abana byonyene ntakindi n'ukuri.
Bamwe mu bagabo baca babihindira ku bagore ngo bari bo barondera ayo mafaranga. Uyu mukenyezi avuga ko nubwo yifuza gusezerana n'uwo bubakanye imbere y'amategeko bigoye kuyaronka.
Jewe tuvyaranye vyarondwe mukuri ntiturandikwa ariho niyindi heruka kuva yo ntiturandikwa kuva mu bukumi bwanje n'ubusore bwiwe.
Kubera iki mutarandiko?
Wewe wavuga ngo nindondera amahera ku ruhande rw'iwanje hama ngo tugende.
None wewe warayabuze?
Amahera ubuye ntubona ko hagoye kurondera amahera.
Kukaba nkako bamwe muri aba banyagihugu bo ku mutumba wa Gahongore nta mikoro bafise kubw'imvo zitandukanye. Umwe mu ndongozi zo kuri uno mutumba habona Imana Moise avuga ko benshi bahaje nk'abimukira. Kubwivyo atamatongo bafise
abanyagihugu baba hano ku musozi wa Gahongore harimo abantu bakenye cyane kumbure usanga baje bava hantu kure badafise udutongo bari burime. Kandi ikindi nacyo nuko imvura uwo mwaka yaguye ku gihe kitari cyiza bice biboneka ko bukene ari bwinshi cyane. Bamwe bamwe byaranse ko bashobora kuzoshitsa iri tegeko umukuru w'igihugu yashinze, ariko bipfuza ko umenga bobaha ikigongo cy'ikivunga hama rero bakabona gushitsa iryo tegeko nk'abagiye babura uburyo bwo kwiyandikisha.
Tumenyeshe ko ayo mafaranga imiryango isabwa asanzwe ari itegeko ku banyagihugu bose muri rusangi. Ariko aha musitanteri wa komine Bubanza avuga ko abakene bo muri ako karere bazwi. Vyongeye musitanteri François Kazovio abandanya avuga ko mu gihe babituye bashobora kubabangira kuri ayo mafaranga.
Mu Gahongore abakene turabazi, turazi bo bari nko ahantu ku muyange, turazi abantu bari aha hantu aho bita ku cuma impande ku kaburi abo n'abakene. Abo rero iyo baje bakatwitura turamenya uko byo tubafata. ariko ariho nabandi nabatari bakene nitubona yuko bokora ivyo amategeko abandi baba ariko barakora nkuko akora mu yindi mitumba sukuva rero ko ari amahera benshi umuntu abaka umuntu aterera icafise utacafise nawe nyene turamumenya katacafise hanyuma aho gutanga we turamufasha
amakuru tubandanya duhabwa n'abajeje intwaro nuko imiryango amajana 266 ariyo yubatse idaci imbere y'amategeko ni mu gihe umutumba wose usanzwe ubwizwe n'imiryango yababa 600 aha tukibutsa ko ibihano bitegekanijwe n'itegeko ryo mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu kubo umwaka w'2017 uzorangira batarasezerana nabo bubakanye mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika
urakoze Diane Ndonse tuvenga ho rero ibubanza twerekeze mu ntara ya Gitega iri hagati mu gihugu cy'u Burundi aho rwaruka rugera ku 500 muri mu kiruhuko ari gorukambitse ku mugwa mukuru yo ntara ya Gitega umurongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Fidel d'Antoine Nsabimana mwiriwe Fidel
mwiriwe neza Diane
ngo rwaruka rugera ku 500 rukambitse ngaho Gitega iyo kandi yago igambijiki
iyo kambi huko twabibwiwe na buramatari Venance Manirambo narongoye intara ya Gitega ngo nukugira ngo kugwaruka bashobore kurukurikirana rukora ibikorwa by'iterambere rwigishwe ruhabwe n'inyigisho zijanye no gukunda igihugu no kubitunganya mu buryo bwo kwiteza imbere
ni kambi izomara igihe kingana gute
ni kambi izoba mu bice bibiri igice kimwe kizoba muri kuno kwezi kizoma catanga uyu munsi kizoma imisi 10 ikindi gice giteganijwe kuva ku wa 14 ukwezi k'umunani na co nyene kizomara imisi 10 bose rero ba mu gisagara ca Gitega bakobwa bakaba mu nyubakwa z'ishuri ryigisha iby'ubuvuzi paramedical abahungu nabo bakaba ku ishuri ryisumbuye rya ibyo bahora bita atene bose barafungurirwa mu gatondo ku murango no mu ijoro ibikorwa bishika isaha 6 kuva saa 2 hanyuma ku mugoroba bagaca bahabwa izo nyigisho zo bavuga ko ari zo gukundisha igihugu
abo kuvuga ko bizoba mu bice bibiri abazo bitabira igice cambe ni bazo kwitabira ni cha kabiri canke bazotahuka basubirizwe n'urundi gwaruka
abazo kwitaba ico gice cambere nibo nyene bazogaruka kuko ngo ni inyigisho zibandanya abo rero ngo nibo bazohava bakaba nk'urumuri mu makomine baje baserukira aho twobabwira yuko ikomine yose yaserukiwe n'ugwaruka 45 turetse Gitega yo yaserukiwe n'ugwaruka 50 Gitega rero ubongeye ko batanu ko bavuga ko ari komine irimwo ugwaruka rwinshi hanyuma uretse aba 500 ivyo bikorwa ngo biratekanitwe no mu makomine atandukanye ariko aba 500 baje kuba hano ku mugwa mukuru wa Gitega kugira ngo ahanini ibikorwa byabo bizoba bigamije kubaka ikibuga cy'umupira cya kijambere kiriko kirubakwa hano mu gisagara cya Gitega
ubwo gwaruka none Gafidele ruvuga ko iki uyo mugambi rwakira gute ivyo bikorwa bitandukanye bariko barakora
abo twavuga ni muri ubwo gwaruka barashima kubona abajeje intwaro baratunganije ivyo bikorwa kuko bavuga ko arakaryo ko guhura n'ugwaruka rutandukanye rusimici itandukanye bigatuma bahanahana ivyiyumviro bagaheza bakubakana kandi ngo vyerekana yuko babiyumviriye bakaba baryohewe no kubona yuko nabo bafite ico batanga ko atamahera bafise bagatanga ingufu zabo kuko arizo bafise kugira ngo bateze imbere igihugu n'intara yabo
urakoze gose Fidel d'Antoine Nsabimana ubandanye ukurikira iyo nkuru hama turaza kwigaruka ko ku buryo buramvuye makuru yacu yo hanyuma
murakoze Diane
Ikiyaga Tanganyika nico kiyaga kibangamiwe kuruta ibindi byose ku isi muri no mwaka w'2017 nkuko biheruka kwerekanwa n'amatohoza atandukanye yakozwe n'abigenga mu vyerekeye gukingira ibidukikije imicafu n'amazi mabi biva mahinguriro no mu mazi w'igisagara ca Bujumbura nivyo bintu nyamukuru bibangamiye ico kiyaga iyo micafu yatumye umwimbu w'amafi ugabanuka ku rugero rurenga 25% ubushikiranganje bw'ibidukikije mu Burundi uhanura abantu bose kwirinda kogwa vyono na mazi ya Tanganyika umunyamakuru wacu Eloge Wirikaneza niwe tubazino nkuru
Ani muri kavitia aziatike, muri zone ngagara komine na hangwa mubura rukobwa Bujumbura. Turi kunkengera z'ikiyaga Tanganyika mu kibanza bita ku Masere. Uhashitse wakirwa n'umunuko mwinshi rwose uzanana mu mugezi batazira kinuke. Uwo mugezi unuka kubera amazi avanze n'amaraso y'insata ava mu ihinguriro riharwuye aho gato wisuka muri Tanganyika. Turetse amaraso y'insato hari n'amacupa, amashashe n'ubundi bucafu bw'ubwoko bwinshi buboneka ku nkengera za Tanganyika, bikaba byatumye ishusho ry'amazi ryirabura. Ariko rero hirya no hino y'uwo mugezi hari amabutike n'uburiro butari buke. Umugabo w'imyaka nka 45 twasanze acanira inkono arindiriye abaza gufungura. Iruhande yiwe naho imbabura ziko inyama babebe kuri kwamye, mbere bamwe bariko bariheza.
Wege umunuko, hari umunuko wa mangaha kandi hamahanuka gutyo nyene. Ayo mazi yamaze kugumura rusanga amazi anuka kubera hari mu aside ishobora kuba ari mu murayo mazi. Agenda mu Tanganyika ava hiyo mu nshato akagenda mu Tanganyika.
Akantu ko gategwa n'iki none?
Ategwa n'izo shato akiki atera nta kindi ayo mazi mundi haba bari meza mugamezi go muranya amazi yo bava mu shato usanga ayo mazi nyacanuka twege ingwara turafite ubwo none twugirane
ubwo bwoba nta busangiye na benshi mu bamukikuje
nanukirwa nk'abandi uko nabandi baranukirwa ariko je nta ngorane nimwe numva mfise ko singwara noreka kwakorera gute kandi nabamaze kuza amaze kubona hamaze kuza n'abasumba mwebwe ariko vyase ko kazibigwa mpagwe ngira mu camwe igiturire n'ivyo numva ntabwo bamfise ko nabona ubwira ntacu ndi buhindura ariko gusa yaba ari ivyo nigirira canke yaba nishikira hejuru nk'umufurege wo kugawa
twetu gukora mu kunyene ko atakitugira nta muntu aragwara nta kitwara umenyere biba byiza nyene umuntu abaravye ingene bubuzibira cyambe bakaravye ingene bohindura ibyo bidikareka kuza biraza mu bucafu ko n'ubucafu ubunuka mu bamenemo
abafite ubunywero ku nkengera za Tanganyika nk'uyu musore bemeza ko uwo muntu ukohora birukanira abaza kubashorera.
Hamana amaze kuzana umva n'umuntu amaze kumva ko kanuko ntiyashaka guhafungurira n'urumba ko utohapfa ubwo ati ndafise amagara meza mu mubiri wanje. Kenshi yakunda kuduhombya yo nk'umuntu yashaka kuzana akavuga ati ndafise ndi allergique ndafise kutaka kudasha kuguma ahantu ndagwa amasinezite n'ibyo abantu bafise ubuzima bumwe mu mibereho y'abantu. Muri uwo mwanya umuntu amaze kuvuga ati ndamerewe nawe mu mubiri aragenda n'ushaka kumuzibira aragenda kutugambaye amafaranga gucyo nyine.
Ikiyaga Tanganyika cononwa n'ibintu bitandukanye nk'uko bisigurwa na Tarsis Ndayizeye ari mu runani rw'amashyirahamwe yo gukingira ibidukikije.
Turavye amahinguriro atari make, ayo mahinguriro ari ngaha mu gisagara cya Bujumbura menshi arungika imicafu ubwo nyene mu kiyaga cya Tanganyika atahantu na hamwe aciye kugira ngo iyo micafu ibanze ihingurwe. Hariho n'abandi bantu bororera impande y'inzuzi hanyuma imicafu yose ibyo byose bikaca biruhukira mu Tanganyika. Hariho n'imihana myinshi bijya bintu biva mu nzu mu matoilette bijya amazi twoga yose aruhukira mu nzuzi, izo nzuzi zigaca zigenda muri Tanganyika. Hariho abantu bati micafu, ya micafu twahora tubona ngo kwiyarara hehe, ubiyarara ryabaye inzuzi. Hariho bituma muri izo nzuzi nyene hari micafu myinshi, iyo micafu yose igaherera mu Tanganyika.
Ndayize anasigura ko micafu wonona Tanganyika watumye umwimbo w'amafuga abanuka cyane.
Harya rero mu kiyaga murabona hari ibinyabuzima, ibyo bintu bigiye bwa mbere bishikira ngaha ku nkengera z'ikiyaga cya Tanganyika. Aho hantu niho amafi yategerezwa kuza kugira ngo arondokere. Adashoboye kuza ngo aharondokere ni ukuvuga amafi acagabanuka rwose. Aye twababwira yuko turabye nk'ibiharuro mu 1995 kugeza mu 2011 amafi yaragabanutse ku rugero rwa 25%. Hanyuma tugaca dusanga abarobyi bagwiririkanye inshuro kugwiza kane muri iyo myaka yo guhera muri 1995 kugeza mu 2011 bigwije na kane.
Amazi mabi n'indi micafu yo mu mazu n'amahinguriro bitegerezwa kubanza kuyungururwa imbere yo kwisuka muri Tanganyika. Ikigo Setemu kiri abisuka ku mugwa mukuru Bujumbura nico kijeje gusho gikorwa. Amapompo y'ico kigo amazi misa adakora kubera ikena ry'uburyo. Ciza Sadiki umuyobozi mukuru wa Setemu.
Mu isanzwe zagira ingorane twazikora kugeza aho nyine tunanigwa mureza yuko twagize amanama menshi n'ugabushiranganje bitwikije ushanye nayo hagati twabatakambira yuko dufite ikibazo cy'uburyo bitusaba yuko leta idufata mu mugongo.
N'ubushikiranganje bw'ibidukikije buremeza ko ikiyaga Tanganyika kigeramiwe bumaze igihe busigurira abantu bose ko uruhara rwabo ari ngombwa mu kugikingira. Jeanne Francine Nkunzimana ajejwe isata cy'isuku no kugenzura ubwiza bw'amazi muri ubwo bushikiranganje.
Icyo rero ni igikorwa umuntu wese yotegerezwa gufashamo kugira ngo atunganye imicafu ahari. Ubu rero tuvuga tuti waba ujejwe ihinguriro tunganye imicafu aho tumbereye, waba ufise urupangu tunganya imicafu aho utumbereye.
Amashyira hamwe akingira ibidukikije yemeza ko abantu barenga miliyoni batunzwe n'ibirangurirwa ku kiyaga Tanganyika. Icyo kiyaga kiza ubwa mbere ku isi mu burebure bw'amajepfo. Nacho kiyaga cya mbere ku isi kirimo amazi ashobora kunyobwa, kikaba cisangije ubwoko bw'amafi mato mato yitwa indagara. Tanganyika gisangiwe n'ibihugu bine: Burundi, Congo, Zambia na Tanzania. Eroje wika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Tukivuga rero ibyo gukingira ibidukikije, amatoni aharugwa mu bihumbi bibiri yarabikijwe y'ibyimbugo yarabikijwe n'abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo mu bigega rusange mu ntumbero yo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Bahimirijwe n'abajeje intwaro mu ntumbero yo guhangana n'ibiza vy'uruzuba n'inzara. Bamwe muri bo bavuga ko bimbuye bike bigashobora kutazoshikana kurindi sarura. Hari n'abavuga ko bataronse ico baziganya. Umunyamakuru wacu Jean Bosco ndarurinze mu ntara ya Kirundo niwe yadutegurira inkuru.
Inzara yateye mu ntara ya Kirundo kuva mu mpera z'umwaka uheze gushika mu mpeshi y'uyu mwaka yarasigiye icigwa abajejwe intwaro. Imvura imaze kugwa hakaboneka abashobora kwimbura abajejwe intwaro. Bavuga ko baciye bahimiriza abo barongoye kuziganya umwimbu mu bigega rusange. Abanyagihugu baritabiriye ako kamo, byemezwa na Daniel Macumi, umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo.
Twahisemo rero kubahimiriza kugira ngo babike koko uwo mwimbu ntibawusesagure. Buro mu bigega rusange hariyo mu makomini atandukanye, hariyo umwimbu utari muke wababa amatoni ibihumbi bibiri. Ayo ndibaza ko hageze gutera abene gihugu batazohungabana gose ngo babure imbuto batera. Ivyo tubigira kugira ngo bategekanye. Ino baranafise bari basanzwe bafise n'akageso ko gusesagura iyo baronse umwimbu ari ku buturavye ukuntu bariko barabigenza. Turabona ko akamo bakitavye neza.
Ivyo n'abanyagihugu ubwabo baravyemeza, ariko bavuga ko hari ikibura kugira ngo ivyo basigarana mu mazu bimare kabiri.
Kamu ko kubika mu bigega hata mu mashyirahamwe mwarya bizu by'amahanga hari twarakitavye baragiye turabitsa. Uko mpangali cyo twabikije tutyagiye turonka byo bikenye twagiye tujana utundi dusigara na muhira two kujya ngere kwa nta kumbatika hari nta kajumbu nta nagatoke ishwe nta nakimwe.
Hari n'abavuga ko batashobye kubitsa basigura ko basa nabimburiye mu gifunsi.
Urumva igihe cyo ntesha cyarageze kugira ngo twasanye twarimwe turimwe mugabo nta mbuto twabonye yo guteranya kubera nta muntu yarafite amafaranga ngo asume imbuto. Bega naho yari iri wasanga umengo ni kure nahago basa n'utuntu tw'udutungo tw'uduhene nari mfite twose ndashida ndatumara n'abakenya nari mfise ndakoshira ko bigiye kwanka rwose nanjye ngomba gusagonomoke akavura kagwiriye.
Kuri abo umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko biteguriye kuzobafasha.
Nivyo hariho abene gihugu muri bijya bihe nyene batashoboye kuronka akabuto n'abakaronse bace batera karonka gake batera hato cane mu bure bishobora gushika ko mu mezi yo gutera mu kw'icenda mu kw'icumi ushobora gusanga bafise batavyo bafise bazotera. Abo nabo nyene twarabiyumviriyeho turiko turashiraho ikigega kintega bizoza naco nyene twa abene gihugu bari ingunganije bariko baraterera kugira ngo turonke imbuto yo mu kwicenda kuri bene abo bantu.
Daniel Macumi, umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo, avuga ko bahimiriza cyane abanyagihugu gufashanya mu kibano. Uwo mutware avuga ko gufashanya mu kibano bizotuma ata muntu agita ugwiwe kubera inzara. Hagataho umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko babandanya gutanga imbuto ku banyagihugu nk'umuceri wo kurima mu myonga. Mu Kirundo, mu raruko bw'u Burundi, Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco ndarurinze none kuri we duce dusozera ikiganiro cacu cuno musi. Mwakoze mwe mwatwumviriza yakoze Innocent Kimenya ari muhinga bw'ivyuma na ingenieur. Imbere ko duhana gahindukira ndabatumire mu biganiro vyacu bitandukanye vyo mu masaha ari imbere harimo nka muri isanga muzakurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 igice cy'isaha 12 turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi igice cy'isaha 1 n'igice naho namakuru avugwa ku isi na cane cane muri Afrika. Diane nahazo mari kumwe reka tuzosubira ejo nkaho twatanguriye mugira indwi nziza.